Iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo kuri uyu munsi wa mbere itariki 19 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2016 kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Bimaze iminsi bivugwa yuko bagirizwa icaha kimwe n'abari abana bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu ntibisa na gato kubera ko icaha bajya abana babiri bagirizwa baserukira abandi ni icaha cuko boba baragumuye abandi bana.
Uwo ni umuyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi FENADEB Jacques Nshimirimana avuga ku bana b'abanyeshuri bapfunzwe bagirizwa ko basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoya. Reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Muramutse neza Aloys.
Muramutse Fidel. Tuyahere muri Somalia. Umusirikare mukuru mu gisirikare cya Somalia yarishwe ejo ku munsi w'Imana ahitanywe na bombe zari zitezwe mu modoka ku murwa mukuru Mogadisho mu wa Somalia. Abategetsi ba Somalia babwijwe rya Amerika ko General Mohamed Robre Jimare yafanye n'abandi basirikare batandatu bamucungerera ubuzima bishwe igihe imodoka barimwo zagongwa n'indi modoka yaritezwemwo amabombe hafi y'ugwinjiriro rw'ibiro bikuru bya gisirikare I Mogadisho. General Jemare yararongoye batayo ya gatatu mu gisirikare cha Somalia kandi niwe yararongoye intambara Somalia irikirarwana n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab. Abantu bashika 200 nibo bishwe muri Republika ya Centrafrica ku munsi w'Imana nkuko bitangazwa n'umwe mu bategetsi bico gihugu Albert Mokpene avugira umukuru w'igihugu yatangaje ko abanyagihugu bo mu karere ka Ndomete ni ku birometero 350 uvuye mu gisagara cha Kada Bandoro batewe n'abarwanya leta bo mu muhari Sereka. Mokupene avuga kandi ko abo barwanya leta murambabarira bagiye kunzu kunzu bica abantu kandi n'umukuru wako karere yarishwe inyuma yaho ubwo bwicanyi ubereye. Oni yaciye ifata ingingo yo kohereza abasirikare benshi mu turere twa Kaga Bondoro na Ndomete kugira bakinge ntihagire ubundi bwicanyi bukorwa n'abo bagwanyi. Abantu 9 barakomerekejwe bacumiswe imbugita ni mu gisagara cha St. Cloud muri leta ya Minnesota aha muri leta zunze ubumwe za Amerika ku munsi wa gatandatu nkuko bishikirizwa n'abategetsi baho. Mugabo yabacumise yitwa Dahil Adane yarafise imyaka 22 kandi yari umunyamerika afise amamuko muri Somalia. Mukuru w'abanyesomalia muri leta ya Minnesota Abdul Kulane yabwiye ijwi rya Amerika ko Adan yaciye araswa n'umupolisi yari muri ico kigo gikorerwamwo ubudandaji aho habereye iryo bara. Abategetsi ntibaratangaza ku mugaragaro vy'uwo mugabo kandi nta n'umwe asinzikaye muri abo bacumiswe. Ibiro vy'iperereza vya FBI biriko biragira amatohoza ko bifitanye isano n'ibitero vy'iterabwoba. Nayo umukuru w'igipolisi muri ico gisagara William Blair Anderson yavuze ko uwo mugabo yasemereye Allah igihe yariko acumita abo bantu kandi ko yaja arababaza ko hari uri mu idini rya Islam. Ahandi havugwa ubugizi bwa nabi aha muri leta zunze ubumwe za Amerika ni mu gisagara cha New York aho abantu 209 bakomerekejwe na bombe yaturitse mu gace kahitwa Manhattan ni mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. Umukuru w'igisagara cha New York Bill Blasio yatangaje ko abantu bakwiye kwihangana mu gihe bakiri mu matohoza. Yavuze kandi ko bataramenya uwateze iyo bombe n'icatumye abikora. Buramatari wa leta ya New York Andrew Cuomo we yavuze ko ari igikorwa c'iterabwoba ariko ko atoshoka yemeza ko ari iterabwoba mpuzamakungu. Abo bantu 209 bakomeretse bose baramaze kuvanywa mu bitaro aho bari baciye batwarwa gusuzumwa. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric yabwije ijwi rya Amerika ko ibikenewe byose biriko biriho kugira umutekano ucungerwe ahari icicaro cha ONU ico gitero ci New York cyabaye hari haheze amasaha make haturitse indi bombe mu gisagara cha New Jersey Beach kiri muri leta ya New Jersey ku birometero 135 uvuye muri ico gisagara cha New York nta numwe cakomerekeje kandi yaba buramatari wa leta ya New York hamwe n'umukuru w'igisagara cha New York bose bavuga ko ivyo bitera tasano byari bifitaniye amasezerano yo guhagarika intambara muri Syria asana ariko arahungabana mu gihe ibirindiro by'abarwanya leta mu gisagara cha Aleppo byaterwa n'ibitero by'indege ejo ku munsi w'Imana ibyo bitero byahitanye abashika 8 uko kutubahiriza ayo masezerano kubaye mu gihe leta z'umwe za Amerika n'Uburusiya badacana uwaka inyuma yaho indege z'inteko mvamakungu zirongowe na Amerika ziciye abasirikare ba leta ya Syria ku munsi wa gatandatu.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza turongera mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho mu gihe abanyeshure bose bagirizwa gusibanganya ifoto ya President Nkurunziza mu bitabo bari bafunzwe bahawe ikigongwe cy'agateganyo hari babiri batararekugwa mu bijanye n'iyo dosiye abo banyeshure nabo ku ishure ryisumbuye rya Komine Muramvya abashingwa manza babunganira n'urunani rw'amashirahamwe yitaye neza y'abana FENADEB basaba ubutungane kurekura abo bana vy'agateganyo kugira ntibasubire gutakaza uwundi mwaka. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Abo banyeshure ni Alexis Mugera w'Imana na Parfait Irankunda wo wa mbere yarasanzwe arongoye abandi banyeshure ku ishure ryisumbuye rya Komine Muramvya bahagaritswe bongera batabwa muri yompi mu kwezi kwa gatandatu w'umwaka. Bagifatwa bagiye gufungirwa mu bihoro rikuru rya Muramvya ahari hasanzwe hafungiwe abandi banyeshure barenga 10 bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo by'ishure. Urunani rw'amashirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi FENADEB rwemeza ko rwabwiwe n'ubutungane kw'abana badafungiwe dosiye yo gufutanganya amafoto ya President Nkurunziza. Jacques Nshimirimana umukuru wa FENADEB:
Ni kibazo vy'ukuri naho bimaze iminsi bivugwa yuko bagirizwa icaha kimwe n'abari abana bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu ntibisa na gato kuberako icaha bajya abana babiri bagirizwa baserukira abandi ni icaha cuko boba baragumuye abandi bana itarike 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu gihe abapolisi bari baje guhagarika abana bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu abana bo mu mwaka w'8 no mu mwaka w'icenda. Murumva yuko ivyo vyaha bidasa, hanyuma iyi vyaha bidasa nibiba trete co kimwe mu butungane baratweretse yuko bafise ivyemezo. Ubu rero ico turindiriye kuri bo nuko baburanishwa. Bamaze kuburanishwa dukurikiranire hafi urubanza rwabo.
Umucamanza wa mbere yafashe ingingo yihugumiza mu munyoro w'abanyeshure babiri bari kumwe n'abashingwa manza babunganira barunguruje urubanza muri sentare isubiramo imanza yo kumugwa mukuru Bujumbura, ariko gushika n'ubu ntibararengutswa. Eric batungwa nayo umwe mu bashingwa manza bunganira abanyeshure bo ku ishure ryisumbuye rya Muramvya.
Muri ico gihe twunguruza twagumye turindiriye ko ubutungane bwoheba bukabarengutsa kugira ngo bubumvirize biregure kuri ivyo vyagirije mugabo ivyo ntavyo twigeze tubona. Twe tukagira tuti dufatiye ku kiringo bamaze bafunzwe ntaco buza ko nabo nyene bashobora kuronswa umwidegemvyo w'agateganyo narijya ivyo vyagirije bidafashe na gatoyi. Ko bobo duhere kuwitwa Mugero w'Imana Alex numwe mu ndongozi z'abanyeshuri bose akurira abandi bo bita doyen. Nta ruhara na rumwe yagize kuvyerekeye bijya vyabaye kijya gihe ko yiga mu mwaka w'12 w'amashuri yisumbuye, abandi nabo bari mu myaka y'8 y'9 byongeye igihe bajya bana bahagarikwa we yari ku ishuri n'igihe habaye ibintu byo gushaka gukoranya abanyeshuri basigaye baje bagana we ubuyobozi bw'ishuri bwa vugana nawe.
Maître batungwa nayo asaba ubutungane kurekuriza agateganya abo banyeshure kugira ntibasubire gutakaza uwundi mwaka w'ishure.
Abo banyeshure vy'ukuri bafungiwe ubusa ari naco gituma dutaka dutakamba habe hingingo ibarekura kujya byabaye ku bandi barekuwe bagirizwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu hama amatohoza abandanye n'abana bafise imiryango bafise ishuri bahora biga ko ntaho bariko baraja ko umwidegembyo murumva yuko ari kirumara nari gihasigaye imisi mike amashuri atangure muri kino gihe nta uzi kazoza kabo nta ukabona mu gihe bakivundiye mu ibohero
Ekanuruna ni Fenadeb gunga muri yabungane abanyeshuri kuburana
ariko ico dusaba kuri aba babiri naho batagirizwa kwa barafutanganije ifoto y'umuguru w'igihugu nuko dusaba yuko nabo nyene botezurirwa bakabandanya baburana bidegevye kugira ngo igihe icaha bagirizwa kizoba kibagiriye ubutungane bukore kitabagiriye naho bezwe
ugufutanganya amafoto ya president mu bitabo byatanguye kwibonekeza mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu y'umwaka byatanguriye mu manuko ushimure ngero bigisagara cha Bujumbura muri zone ya Ruziba mu nyuma byarandagase mu ntara za Muramvya Ruyigi Cankuzo bubanza Rumonge Bururi Gitega bubanza Karuzi na Muyinga mu ntara zimwe zimwe ababyeyi bari kumwe n'abajejwe indero n'intwaro hamwe n'abajejwe umutekano bashimye guhanisha abana ibihano bisanzwe babategeka kuriha ibitabo byononekaye Muzindi ntara abanyeshure barafashwe batabwa muri yombi abana bashika 30 batarakwiza imyaka yo gufungwa muri bo bararekuwe ku itariki ya 21 ukwezi kwindi w'umwaka abashinga amateka basabiye ikigongo abanyeshure bose bari basigaye mu mabohero inyuma yaho abanyeshure barenga 10 bari bagifunzwe barareko urunani rw'amashirahamwe hanyu agateka k'abana Fenadeb rumenyesha ko atamuntu yohakana kwa abana batakoze amakosa mu gufutanganya amafoto y'umukuru w'igihugu ariko rwa runani rwibutsa ko ikibanza cy'abana ari ku ishure atari mu mabohero rukamenyesha ko rushimishwa nuko barekuwe bakaba bagiye gusubira ku ntebe y'ishure abashinga amateka bamwe bamwe basaba ko kongereza unyigisho z'ukunda igihugu mu mashuri abandi nabo basaba ko abana bohabwa nyabuna inyigisho zo kubungabunga ibikoresho by'igihugu atari bitabu gusa kugira ngo muri kazoza nibazezwe amabanga y'igihugu ntibazokona n'izo bajejwe ero je uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho muri ibi bihe ubuyobozi bw'intara y'urengero bwahagaritse ibikorwa by'uburovyi mu kiyaga ca Kivu umwimbu urushirizeho kwiyongera abanyagihugu baba mu izinga rya Nkombo batunzwe n'uburovyi bavuga ko babandanya kugira ibibazo byo kubaho kurushiriza n'inkuru y'umenyesha makuru wacu Eric bagira ubusa
Ikirwa cya Nkombo giherereye mu kiyaga ca Kivu kiharira umurenge wose wa Nkombo ugizwe n'utugari dutanu Nikirwa gituye n'abaturage basaga 172 mu miryango isaga 3500 kandi gihana imbibe n'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo baturage hafi ya bose cyangugu mu karere ka Rusizi batunzwe n'uburobyi bwo mu mazi y'ikiyaga cya Kivu kuko babutunze bari kumuza ndengo ya 80%. Ijwi rya Amerika igera kuri iki kirwa yasanze hashize iminsi mike ubutegetsi bufashe ingingo yo gufunga uburobyi mu gihe cy'amezi abiri mu mugambi wo kugira ngo umusaruro w'amazi urusheho kwiyongera. Kubera abaturage hafi ya bose badafite ubutaka bwo guhingaho kuri iki kirwa ni ikibazo muri ibi bihe
cyane cyane no kubuzima bwa ku Nkombo abenshi tubeshijweho no kuroba rero iyo habaye igihe cyo kuvuga ngo amazi arahagaritswe nta kujyamo bitubera ikibazo ubuzima burahagarara n'ubundi usanga imibereho turimo ntabwo ifatitse
nje narimbayeho mbeshijwe no kuroba to
none ko bagifunze
ubu turashakiriza nko muri Kongo sinzi nyine no gukubitwa to
Ubuyobozi bw'umurenge wa Nkombo nabwo bwemeza ko kwigira iki kiyaga cya Kivu gifunze biba bitoroshye ku buzima bw'abaturage. Bwana Jean Dodier Rwango ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkombo.
Iyo ikivu gifunzwe kugira ngo umusaruro ubashe kororoka, ndavuga amafi, isambaza byororoke hanyuma zasubiremo bagire umusaruro ufatika bakuramo, baba babayeho mu by'ukuri mu buzima butari bwiza cyane, kuko nyine abenshi urumva baba bari batunzwe n'uburobyi. Icyo gihe tugira ikibazo gikomeye cy'umutekano, kuko babisaba ko nyine ba bantu bari batunzwe no mu n'ibyo mu mazi babaho mu byukuri basa naho nta kintu bari gukora, bikadusaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo tubafashe kwitwararika, ducunge ko yenda nta waba yafata nk'utuntu twa mugenzi we ibintu nk'ibyo.
Uretse no kuba iki kiyaga cya Kivu baragifunze mu gihe cy'amezi abiri n'ubusanzwe, kuba atari uwo buzima bwa Nkombo bukomeza kuba ingume. Uyu ni Pasteur Jean Hanyurwa mu itorero Anglikani ku kirwa cya Nkombo.
Bose siko baroba, harimo abasigara bataroba. Abo rero urumva bo baba bafite ibibazo, imibereho yabo iragoye. Uwo wagiye kuroba agifite umugisha, naronka umuryango uragira umugisha, ariko bariya basigaye muhira nabo batagiye kuroba, urumva nabo basigaranye ikibazo.
Ubuyobozi bw'umurenge wa Nkombo buravuga ko bugiye gukorana inama n'abarobyi muri ibi bihe batari kuroba bo bakangurira gushakishiriza ahandi.
Twateguye ko dushobora kuzagirana ikiganiro nabo, kuko ari nabwo tuba tubabonye mu by'ukuri, tukaganira nabo cyane cyane ku bijyanye n'akazi bakora k'uburobyi, tubashishikariza kujya bagakora neza, ariko kandi nabwo tukanabashishikariza no gufatikanya na bagenzi babo babasize mu ngo iyo bagiye kuroba, gukomeza nyine gushyira imbaraga hamwe kugira ngo biteze imbere no ku bundi buryo, ariko no muri gahunda zindi zisanzwe za leta nabo bakaba bafasha bagenzi babo. Ntibumve ko bo ari abantu bagomba kuba ari abo mu mazi gusa, ahubwo bakumva ko n'igihe bavuye mu mazi bagomba gufatikanya n'abandi mu iterambere ry'umudugudu, iterambere ry'akagari, ndetse n'iterambere ry'umurenge muri rusange.
Usibye kuba ari mu kirwa, Inkombo haboneka ibikorwa remezo by'iterambere bitandukanye no ku bindi birwa hirya no hino mu gihugu, nk'umuriro w'amashanyarazi, ikigo nderabuzima, uburezi n'ibindi.
Ubundi iki kirwa gifite imihanda itatu igenda izamuka, umwe hepfo undi hepfo, nanone hagati none akaba ari umuhanda munini, genda ukagenda ukagera iyi kirwa kirangirira.
Urenze hano hepfo uhura n'iki?
Ugiye hepfo uhura n'umuhanda, wagera hepfo ugahura hari nakandi gahanda nako kajya hano kuri hoteli hari, none uhera kugera ku mazi, none uyuvuye aha rero ubujya ku mazi wava hana none usubira hana bwo kagera ku mazi. Ni uvuga ngo turi mu kirwa hagati kigizwe n'imihanda itatu miremire, none umuhanda umwe munini n'uyu nguyu wo hagati uyu turimo. Uwo muhanda wo hepfo nyirizina ni nka wugabura, nta muntu ugomba gutura hepfo y'uwo muhanda. Iki nicyo kirwa rero cya Nkombo kize kimeze neza rwose.
Iki gikorwa cyo gufunga ikiyaga cya Kivu hagamijwe kongera umusaruro ubusanzwe si gishya. Abarobyi bavuga ko bagombye kuba bariteganirije bikabarengera mu gihe ikiyaga gifunze, ariko hakavuka ikindi kibazo cyo kuba amafaranga make bakorera ariyo babatezeho amaramu ku munsi ku wundi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika ku kirwa cya Nkombo kiri mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi Cyangugu mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mwana nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i Washington DC. Umwanya w'amakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini, aho tugira dutega amatwi umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda atubwira amakuru y'inkino adufitiye mu Rwanda.
Ejo wundi kwa gatandatu kuri Stade Amahoro i Remera, ikipe APR FC yegukanye igikombe cyari cyateguwe n'ubuyobozi bw'ikipe ya AS Kigali. Ibyo bigwi APR FC yabihamije imaze gutsinda ku mukino wa nyuma ikipe ya AS Vita Club yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igitego kimwe ku busa. Iki gitego cyabonetse hasigaye iminota itatu yonyine kugira ngo iminota 30 yari yongewe ku gihe gisanzwe irangire. Cyatsinzwe na Onesime Twizerimana, umukinnyi w'imbere ikipe ya APR FC iherutse kugura muri AS Kigali. Umutoza wa APR FC Yves Rwasamanzi avuga ko iki gikombe ikipe yegukanye ari nk'impano abakinnyi bageneye abafana babo, yongeraho ko umukinnyi Andrew Butera ukina mu hagati ari agatangaza.
Ni igikombe twishimiye cyane kuko twagaragaje ko ari ikipe ikomeye turaraniye kuva dutangira tournoi ya pre-season. Bameritaga igikombe abahungu bacu kamem yari kado bagomba guha abafana bayo kuko byari bikenewe ko tugitwara. No, Vincent Ben ikipe ikomeye cyane, ni ikipe individuellement buri mukinnyi ku giti cye n'umukinnyi mwiza cyane. Ntabwo byabyoshye kugira ngo ikipe ibone igitego kuko côté défensif ari bien organisé cyane. Urumva byadusabye umwanya muremure kugira ngo tubone ko twabatsinda igitego. icyambere no kuguma bari positive kandi no kugira icyizere no kumva ko byose bishoboka mu mpira w'amaguru bagumye bari positive muri match binabafasha gutsinda igitego butera no mukiri intelligent imva sense ya football ashobora kuna defensive offensive no mukimiza cyane giye kuri giye no mukinyi w'iri rushano
muri iri rushanwa watowe nk'umukinyi mwiza ni Muhajiri Hakizimana wa APRFC atangaza ko iki gihembo kizatuma arushaho no kwegukana ibindi mu minsi iri imbere
Nibyo ni ibintu byiza urabizi hari harimo abakinnyi beza mwiri rushanwa kuba mbaye umukinnyi mwiza ntabwo birangiye ntabwo mbivuze ati ndarangije kwa ko ngombaye umukinnyi mwiza ahubwo ngiye gukomeza nkore ahubwo hari n'ama Champions League njye mu mukinnyi mwiza ntabwo ari hano gusa ahubwo ngiye gukomeza nkore ku bushobozi bw'Imana ndazi ko nzabigeraho
umwanya wa gatatu wabaye w'ikipe ya Rayon Sports yatsinze Kiyovu Sports ibitego bitatu ku busa amakipe munani niyo yari yaserutse ni ukuvuga APRFC AS Kigali Rayon Sports Kiyovu Sports Police FC Sunrise hakiyongeraho andi makipe abiri yaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariyo Dauphin Noir na AS Vita Club tukina umupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore yatashye amara masa mu irushanwa rya Sekafa yari yitabiriye i Kampala muri Uganda ku mukino w'ikubitiro u Rwanda rwatsinzwe na Tanzania ibitego bitatu kuri bibiri Umutoza w'amavubi y'abagore Grace nyina w'umuntu yahise atangaza ko yabonye aho byapfiriye bityo ngo akaba yari yiteguye gukosora amakosa agatsinda ikipe ya Ethiopia
umukino warukomeye ikibigaragaza ni umubare w'ibitego bibonetsemo haba kuri kote ya Tanzania wabonaga ko ari ikipe ikomeye cyane haba kuri kote y'u Rwanda ariko nibyo bitego wabonaga ko batatrusha mu mpira cyane ahubwo sinzi ikintu cyaje mu bakinnyi bakigera mu kibuga ubona bose bafite ubwoba ubona nta ushaka gufunga baro ubona donc bahise bahindura ibyo nari nababwiye byose bahise babihindura kubera ubwoba bagize bageze mu kibuga ikintu cy'ambere tujye gukora hari amakosa menshi yabaye mu kibuga ayo makosa tugiye kuyakosora ariko icyambere tugomba gukosora ni ikintu gishobora kuba cyateye bari abakinnyi ubwoba bivuga ngo ne experience nkeya n'ubwoba bwo kuba batamenyereye gukina umukino ariko birashoboka ko twabaganiriza ikindi bamaze gutinyuka nibaza ko tuzi present imbere ya Ethiopia twagerageje kubakuramo buriya bwoba batangiranye
icyo kizere cy'umutoza nyina w'umuntu cyaje kuraza amasinde kuko Ethiopia nayo yatsinze u Rwanda ibitego bitatu kuri bibiri hanyuma abakinnyi b'u Rwanda bahita basezererwa kuko nta nota na rimwe bari bafite mu mikino ibiri yari Claude Munyandinda i Kigali
uruhagarara
urahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufiye tatwese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba tureke ibintu byangare tubone byongera nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuri umusore ko nanje nkaho murengero mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
Umviriza biyage nabandi
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyemviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Amakungu ahanganye n'ikibazo gikomeye mu karere k'ikiyaga ca Chad kubijanye no gutsinda umugwi w'iterabwoba Boko Haram mu gihe amakungu afasha abantu ubuzima bwabo bwasinzikajwe n'uwo mugwi bakeneye cyane imfashanyo mu byo yaciriye ku mayange ugwego gwishyirahamwe mpuzamakungu ONU rurejwe amahoro n'umutekano ku isi ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Samantha Power yaravuze amabi yumvise abantu bamubwira igihe yagendera amakambi yo mu karere k'ikiyaga Chad arimo abantu bahunze ubwicanyi ugusahura guturira amazu kwica abagabo n'abana b'abahungu no kunyuruza abapfasoni n'abigeme bikogwa n'umugwi Boko Haram Ibikorwa bya gisirikare byo kugwanya umugwi Boko Haram birakenewe cyane nk'uko bitangazwa na Ambassador Power. Inteko zo mu karere zigizwe n'iziva mu bihugu bya Benin, Cameroon, Chad, Niger na Nigeria ziko zigira uruhara rukomeye mu gukorera hamwe no gutegekanya hamwe no gusangira amakuru y'iperereza. Utwo twigoro twatumye intambwe zikomeye zishikwa ko mu mezi arangiye harimo kubohoza abantu ibihumbi n'ibihumbi bari bagizwe imbohe. Gusambura amakambi iterabwoba batari make no gusubira kwigarurira hafi ibice 75% by'ubutaka umugwi Boko Haram wigeze kuba ugenzura Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe Onisamantha Power yatangaje ko ibikorwa bya gisirikare bigenewe kurwanya umugwi Boko Haram bitegerezwa kuba birimwo kubahiriza agateka ka muntu. Ambasaderi Power yarahayagije umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'Ubwongereza ku ntererano byatanze mu nteko zijejwe kurwanya umugwi Boko Haram. Mu kuvuga ko Amerika yafashije izo nteko ni miliyoni 71 z'amadora arimwo abahanuzi mu vya gisirikare hamwe n'ibikoresho. Yasavye ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'Ubwongereza kongereza utwigoro twavyo twugufasha. Ambassador Power yatangaje ko umuntu aretse gukomeza ibikorwa vya gisirikare vyinshi bikenewe kuvyerekeye gutorera inyishu ikibazo cerekeye abanyagihugu bageramiwe n'umugwi Boko Haram. Mu kiringo c'imyaka 2 irangiye, Amerika yatanze amafaranga arenga imiliyoni 281 y'amadolari y'imfashanyo igenewe abanyagihugu mu bihugu vyasinzikajwe n'umugwi Boko Haram. Yamara izindi fashanyo ngo ziracakenewe. Hari abantu imiliyoni 2,500,000 bataye izabo mu bihugu biri mu karere k'ikiyaga Chad, abashika ku 150,000 barahunze ibihugu byabo. Iki ni gihe amakunga ategerezwa kongereza utwigoro twayo mu gikorwa cyo gufasha abantu basinzikaye mu karere k'ikiyaga Chad mu rugamba rwo gutsinda ububisha bw'umugwi Boko Haram. Iryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha. Mari imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana asubire abibutse ibice bikuru bya bigize amakuru yabashikirije. Aloyce.
Akoze Fideli, umusirikare mukuru mu gisagara mu gisirikare cha Somalia, yarishwe ku munsi w'Imana ejo ahitanywe na bombe zari zitezwe mu modoka ku murwa mukuru Mogadishu wa Somalia. Abategetsi ba Somalia babwije ijwi ry'Amerika ko General Mohamed Roble Jimale yafanye n'abandi basirikare batandatu bari bamucungereye ubuzima. General Jimale yararongoye batayo ya gatatu mu gisirikare cha Somalia, kandi niwe yararongoye intambara muri Somalia iriko irarwanya umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab. Abantu bashika 200 nibo bishwe muri Republika ya Central Africa ku munsi w'Imana ejo nyene, nkuko bitangazwa n'umwe mu bategetsi b'ico gihugu. Albert Mokpene avugira umukuru w'igihugu yatangaje ko abanyagihugu bo mu karere ka Ndomete ku birometero 350 uvuye mu gisagara cha Kaga Bandoro batewe n'abarwanya leta bo mu muhari wa Sereka. Avuga kandi ko abo barwanya leta bagiye kunzu kunzu bica abantu, kandi n'umukuru wako karere yarishwe. Abantu 9 barakomerekejwe bacumiswa imbugita ni mu gisagara cha St. Cloud muri leta ya Minnesota muri leta z'umwe za Amerika ku munsi wa 6 nkuko bishikirizwa n'abategetsi baho. Mugabo yabacumise yitwa Dahil Adane, afite imyaka 22 kandi yari umunyamerika afise amamuko muri Somalia. Ibiro by'iperereza vya FBI biriko biragira amatohoza ko bifitanye isano n'ibitero by'iterabwoba. Ahandi havugwa ubugizi bwa nabi ni mu gisagara cha New York hanyene muri Amerika, aho abantu 29 bakomerekejwe na bombe yaturitse mu gace kayitwa Manhattan ni mu ijoro ryo ku munsi wa 6. Umukuru w'igisagara cha New York Bill de Blasio yatangaje ko abantu bihangana mu gihe bakiri mu matohoza. Avuga kandi ko bataramenya uwateze izo bombe n'icatumye abikora. Namasezerano yo guhagarika intambara muri Syria asana ariko arahungabana muri iki gihe.
Njuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha iho bigarukiye, tukaba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radio y'Ijwi ry'Amerika. Mugire umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.